Tashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ku isi hose turi live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga Nikiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diane ni nahazwe icuno musi kiremeshereje muri studio y'indwi.
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Haraheze indwi imwe kaminuza y'u Burundi itanguye umwaka w'ishure w'ihumbi 2023 shira wa 2024 ibigo bitandukanye umunani bigizeyo kaminuza yegukira u Burundi birimo bitatu biri Bujumbura bibiri biri mu ntara ya Gitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi kimwe mu ntara ya Bubanza n'ikindi kiri mu ntara ya Cankuzo vyakiriye rimwe abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye mu mwaka wa 2021 washize ubu wa 2022 n'uwa 2022 washize wa 2023 Abanyeshure biga kuri ivyo bigo bavuga ko umwaka mushasha bawutanguranye ibibazo bitandukanye birimwo nk'ubwinshi bwabo ibigo vya kaminuza bitakibagaburira nk'uko vyahoze imfashanyo abanyeshure bahabwa ikaza icerewe kandi ntishobore kubatunga kuko bemeza ko ibihumbi 60% vy'amarundi ari make batoshobora kuyabamwo ukwezi kose abigisha baheba ubuzi kuri iyo kaminuza bakaja kuburondera ahandi bahemba neza n'ibindi isanga ino munsi turagaruka rero ku buzima muri rusangi abanyeshuri bo mu bigo bitandukanye vya kaminuza y'u Burundi ifatwa nk'irerero y'indongozi z'u Burundi bw'ejo hazoza babayemwo umutumire wacu Reverien Bizindavyi aserukira abanyeshuri bose mu bigo umunani vya kaminuza y'u Burundi ivyo navyo bikaba biri kumutanga mwirohero ikiriri no mukamenga haturi Bujumbura bibiri navyo ni mu ntara ya Gitega harimo icitwa Zege n'icitwa Centre Veterinaire de Gitega ibubanza hari icanya mugerera mu Cankuzo naho hakaba ica buhumuza umutumire wacu Reverien Bizindavyi yaradusavye ko twomurindira gato kuko yarakiri ko aritunganya kugira ngo aze kusa muri kino kiganiro cacu mukurindira ko duca tumubazanira mukanya turaba turakira aba yamaze gushika ku murongo wa telefone arakoze Reverien ikaze ku juri ya Amerika
murakoze cyane
gurakoze kutwigorera kuko wari watubwiye ko warukiri mu rugendo werekeza kumuhana kugira ngo dushobore kuvugana neza ariko turumvise ko tukuronse wakoze kwitaba ubutumire Reverien
murakoze cyane ego
ego nuko rero nari ariko hari hinduru sinzi ko tuza kumvikana neza hari hinduru inyuma ego nariko ndadondagura ibibazo bitandukanye bivugwa muri yo kaminuza y'u Burundi umwaka mwatanguye watanguye gute muri rusangi uturabira ku bigo bitandukanye byose bigize iyo kaminuza hambavu ivyo duhejeje kudondagura
Dushamwaka nota yuko watanguye neza muri rusangi watanguye itariki 6 z'icumi ubundi bijya mu 2023 niko cyose cyaka n'uko y'u Burundi mu bayiko y'ishuri ba ari bikeje kuza muri kaminuza y'u Burundi ya shaka ku 8 bisangi bariko baraza kugishi 18 kwijana bamaze kwiyandikisha kugira batangure kwishura.
Ego abo ibihumbi 8 nabazoza muri ayo makaminuza yose campus zose aho ziri habi bubanza habi Gitega ni Bujumbura.
Ego cyane.
Baje bahasanga bagera kuri bangara.
Baje bahasanga abanyeshuri barenga 15,000.
Ayo makaminuza yose akaba afise uburyo bukwiye bwo kubaraza 2023 kuko numva hinjiye hafi ca kabiri cabo musanganye.
Bo nevuga yuko ndemeza kaminuza yose davise uburyo bwo kubaraza kuko ariho amakampisi menshi yose yimenye ngerange naraza abanyeshuri kiretse kampisi Mutanga, kampisi Kiriri, kampisi Kamenge na kampisi Zege bashobora kubaza abanyeshuri bakeye ariko abandi babangiye abantu bigenga giti cyabo.
Ni ukuvuga ko abo bahitamo kuja gupangira abigenga baba babuze ibibanza bararamo muri izo kampisi zitandukanye.
Hariho babuze ibibanza babamwo muri izo kampisi zitandukanye n'abandi batabifuza kuza kuba mu bwo buraro.
Ubundi
bahitamo kuza kuba mu makaritsi bapanze.
Ubundi iyo tuvuga kaminuza y'u Burundi igihita kiza imbere cihuse ni campus yo kumutanga ni nayo nkuru two kwitse umuvyeyi wayo makaminuza ariko hariho na zakiriri hakabaho na IPA nahandi zifise ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri bangana gute dufatiye nko kumutanga hazwi cyane.
Kuvuga muri rusange navuga yuko campus zifise ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri nagiye kumutanga ubwa mbere ikimeze neza bitaragorana inyubako zaho zirasaza yafite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri bashyira ibihumbi 5,000 ariko dushyira muri uyu mwanya ifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri bafite ibiri bibaye n'ukundi zimwe zimwe zagiye zirasaza.
Zirasaza ni ukuvuga aho murara naho mwigira nta zasanwe kuva icubaka
aho turara. Yego aho turara naho twigira.
Yego
nuko kampisi bizuje bwo kwakira abanyeshuri benshi ni kampisi zirege zindi kampisi ni bayo zakira abanyeshuri ku murindi mutoya.
Iyo ya Zege iri Gitega ifise ibisata byose bikwiye kuki ari ifise isa nka nshasha akaba ari ishobora kwakira benshi gusumba
kampisi Zege si nshasha. Yamaze igihe kinini kuko nshasha ni indi kampisi iri impande yaho yitwa Centre Veterinaire ariko kampisi Zege yamaze igihe kinini cyane.
Irimo ibisata byose dusanga muri iyo zo kampisi zindi zo z'i Bujumbura.
Oya kampisi yose ifite gwabyo.
Ego nuko rero ndumva n'ubundi hakiri abakuvugira inyuma kumbure ko umwanya ukuzuritera uza kuba washoboye gushika aho dushobora kumvikana ataba kuri inyuma Reveri.
Nubwo yuko biradakungora kubera aho ndi dukesha umwanya ugera ndipa shikana ndumbura bamvugira inyuma ko nahandi cyaye.
Reka ntaco turihangana tunasaba bariko baratwumviriza ko twihanganira iby'abanyeshuri rimwe na rimwe hari igihe uba wibereye mu vyigwa vyawe wakoze no kuduha kukanya kugira ngo dushobore kuyaga. Reka tuje ku mirongo ya telefone rero twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika bafise utubazo bashaka kukubaza. Turahera kuri Nestor Nsabiyumva. Nestor ikaze ku ijwi rya Amerika. Guherega Nesito
muri Kenya.
Uherere muri Kenya Nairobi. Akabazo kawe
kibazo cya mbere kwari kugira ngo mbaze abatumire bacu abanyeshuri none ko tubona yuko amareta agiye kurabaho usanga bigoye kugira ngo ashobore gutunga neza nk'abanyeshuri kandi ugiye kubiraba ugasanga eka n'abakozi ba leta hagera igihe bikabagora kugira ngo ashobore guhembwa abo ntiboraba ukuntu bashobora kwitunganiriza kugira ngo bashobore kwiga babona ati barafita ibintu bashobora gukora pembeni haruhande kugira ngo bishobore gice bibafashije mu gihe leta yoba ibuze kubaronsa ako gafashanyo kabo canke ubwo buryo kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura baba bifashisha ayo mabandanya ibyigwa bivanye n'uko ubuzima buba bwaramaze kuzimba canke bukagora. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri ego me turabona ukuntu ibintu byifashe ariko ntwaba tuvuga ngo situremera leta imisi yose none se ni twaguma dushaka kwa madutegeme ya leta ariyo tugerageza kwa madushaka ko ariyo tugaba imisi yose murumva tuzava dushika hehe cyanke murumva yuko umunyeshuri yo hava yiga bimumereye neza mu gihe yoguma azeye inza ko urujya muntu arinde akamufasha kanabe kabera mugora kumufasha murakoze
murakoze guri umunsi mwiza ngaho muri Kenya ego Nestor ariko arabaza Nestor ariko arabaza Reverian ati hariho kibazo cy'imfashanya abanyeshuri ati nta kuntu mbega byukunda yuko abanyeshuri baza barisuma mwo kugira ngo ntibakenere ayo mafaranga ava kuri leta bavuga ko ari make
nubwo yuko ndande byina kimwe kibazo n'ese barabagije
ego
ni kibazo cyiza ariko nubwo ndabageje muri kaminuza y'Urundi nubwo ko basanzwe ari bo bariko cyane cyane nibo bariko baribeshaho cyane kuko agafashanyo babaha mu uyu mwanya nubwo yuko kadakwiye kuvuga batunga ubuzima bw'ishuri nkavuga ati ni byiza ko umunyeshuri ariko aregwa nk'uwo muri kaminuza yobona yuko ariwe aje gutunganiza ubuzima ariko tugarutse ku gaciro ka kaminuza y'u Burundi kaminuza kwakira abanyeshuri ikaba idashoboye no kugira no kuba prena en charge ndetse ikayigiramo uruhare runiniya mu kumenya yuko igikuramo n'icyabwenge rero mu kuramo n'icyabwenge ni uko haba harimo kondisiyo nziza ndavuga yuko mu gihe abanyeshuri bajya kwiga babangikanya bajya kwiga babangikanya bikorera n'ibindi umutima utari kubyigwa bashaka no kongera amahera kwibeshaho biratera ikibazo gikomeye muri icyo gihe abanyeshuri byumvikana nk'uko ibyo imana yabiteze ko bishobora gushyikwako batabiga batari en equilibre
babangikanije
ugasanga utumaye gutora mu ishuri kugira yite ikigwa yagiye kongera nayo gufungura ariko mu bahinga mu bigisha usibye mu ishuri rimwe ubuhe uhoze ikintu kinini ukabona yuko leta cyane kuko abanyeshuri bose bashobora kwibeshya ubwabo ngo inafatira cyane no kuba gushyira muri bigisha ushobora gufata mu mugongo abanyeshuri bakiga batekanya nta kibazo kibateye atabuze ikibazo cy'ubuzima
urakoze birumvikana urasiguye ko imigere ibiri igoye gutereka reka twakire Feneas ku yindi murongo wa telefone Feneas ikaze ku ijwi rya Amerika
yego murakoze
uherereye ga Feneas
ndabarandi mu Rusaka
Zambia
yego
yego akabazo kawe ka kwa Reverien aserukira abanyeshuri bose biga kuri mu bigo bitandukanye byegukira kaminuza y'u Burundi Finia uratwumva? Finia uri kura twumva? Finia uri kura twumva muri Rusaka? Finia turacari kumwe? Numva Finia se tutari kiri kumwe ku murongo wa telefone muhinga bw'ivyuma baturabire ko batazabara Finia uri kura twumva? Baragerageza bamugarukana Reveriano reka rero imbere ko turindira ko baduha abandi bariko barahamagara ijya nino ku isi urumva uno mwaka hinjiye abana abanyeshuri bahejeje muri 2021 2022 na 2022 2023 ico bita ama promotion mu gifaransa kubera iki hinjiri habinjiriye ko ama promotion abiri abahejeje muri ivyo birenga hari umwaka mwasivye kutinjiza ngaho kuri kaminuza y'u Burundi
umwaka batije gutinjiza
yego
navuga yuko muri rusange mu bisata nka byose barinjije abanyeshuri barinjije abanyeshuri ariko niyo bari barasize barahavuye barababwira batuma ko barabinjiza kuko hari umwaka uheze mu gisata cya commerce and marketing niyo bashoboye gushyira kwiza abanyeshuri bivanye n'uko
amashuri amwamwe atari bwa mu mwaka wa mbere batari bwashobore kugira favasa ngo bajye mu rindi cyuburi ntibiba ngombwa yuko barindira uwo mwaka kugira babone gushobora kwakira abandi banyeshuri bashyashya bajya muri kaminuza yo n'igice gisata ariko muri rusange ubu n'ibisata nka byose bakigira abanyeshuri
bigenda gute ngo byanke ko umunyeshuri ava mu ishuri ari ishuri ryose ari umwe asibiri akadubura birumvikana ariko ishuri ryose risibira gute kunguruzwa umwaka wose
ishuri ryose mu buryo risibira kunguruzwa riva ku icyambere cyo hari igihe biva ku kubura aho abanyeshuri aho bigira ugasanga hariho amasare yo kwigiramo yabuze bariko baratizanya amasare arimo akakitabira atandukanye aho muri uwo mwanya ibyigwa birashobora gusibira ugasanga nimba ari ibyigwa bari kwiga uno munsi babyize ubukeye ni ukuvuga muri icyo gihe urumva yuko igihe bari bategekanije kurangiza ku mashuri yivanye na porogaramu kirigira imbere gato kuko urumva ntigitegeza ntigiheza ngo bikurikizwe ikindi nacyo kibituma ni hari abikenajya abigisha ugasanga abigisha bari bategekanije kuza kwigisha ntibarota akanya bagiye mu yandi mamisiyo ari naho bikunda kuva ugasanga hari abigisha bamwe bamwe bagiye hanze ntibagaruke nk'uko mukunda kubyumva bakiga n'abayobozi bakuru bavuga yuko hari abigisha bagenzi bagaruke ego bibera ko na muzika bifata biba ikibazo gikomeye ku banyeshuri maze umwaka ugahita ukeba wari kurangira
hama ikibazo cy'amayegeregere yakunze kwiranga iyo kaminuza ihari kuva mu 1964 naho ku banyeshuri cyarahagaze nta mayegeregere akibabuza ku ibikorwa bitandukanye
ikibazo cy'amayegeregere navuga yuko cyarahagaze muri rusange ndetse na twebwe abanyeshuri ntabwo twifuza ko dusubira kuba amayegeregere kuko nabyo bintu byatumye imyaka ikeba kuko habaye egeregere ibyuka byatumye bihagarara umwaka ugasanga ukora bumaramwo imyaka nk'ibiri ariko muri uyu mwanya navuga yuko intambwe ikiratera igenda neza kuko umwaka ushobora guhurira n'umwaka nyine nimba watanguye itariki 10/12 urashobora kwangirira n'umwaka ugasanga arawumaze kuizo tariki imwe ku bisata bimwe bimwe urategeje turaba rero harabayemwo akarusho kuva aho amayegere ahagarariye kuko usanga nka bakaroriya canke mase umuntu ashobora kuyimara muri icyo kirimbo cyangwa ugasanga aramufatitse bamaze iyo bakaroriya canke mase icyo kirimbo kitara kitarahera byubakagereranyaruka bitagiye birahagarara ubwo buryo naho akibuka kuburanye kabigisha mu gihe kokosoba kitarahisa neza kurushirizaho
urakoze cyane Reverien duce dusubira ku mirongo yindi ya telefone twakira Evode tugasaba com kuguma ku murongo ko turazi ko tumufise Evode ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
uherehega Evode
ayi Bujumbura
akabazo kawe ka Reverien twagutumiye aserukira abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi
yego ikibazo ashaka kubaza mu gihe umuntu akuze afise ingorane aragerageza izo ngorane bwazitorere umuti none kuri izo ngorane zose bariko barakora iki kugira ngo ntibizotume habaho kuyoberwa cyangwa ugusamara ahubwo bariko abanyeshuri bobo nimba bamaze kubona izo ngorane kuko habaye ikibazo umuntu aragerageza kugitorera n'umuti none bariko bakora iki kugira ngo ibyo bibazo byose bahura nabyo kugira ngo bashobore kubitorera umuti hama bige neza ikibazo cyanje ni nk'icyo murakoze
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho i Bujumbura Evode
ego murakoze cyane
tugire ko twakira na kome hama Reverien acheshe ibibazo byabo bose kome uratwumva nawe
ego ndabumva
uherereye he
uherereye i Bujumbura mu Burundi
akabazo kawe kwa Reverien
bwa mbere nagomba mbanze intererano gatoyi ubugira kabiri kumbure nshangira ko
ndamubaza nkuko uwuntanguriye yagiye kubaza yavuze ati urazi ngene abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi babayeho uno munsi ati biboneka ko ku ruhande runini aribo bigwanako ati agafashanyo leta ibahereza ntikabakwiye aha akumbure sinzi ko ari jewe noba ntakiri cyane ariko ku byo bahabwa na leta uno munsi zitwa ingurane iyo ngurane nayo igahabwa uwuyisabye kuko ingurane si ngombwa ngo uwo ari we wese abyize kuyonka bazita prebourse mu gifaransa bitandukanye n'ibyo mu ndinganizo ya kera aho umunyeshuri yinjiye muri kaminuza y'u Burundi yaronka boko rero muri ino ngurane bahabwa bavuga yuko bo amategeko aratomoraho uyironka abanza kugiranira amasezerano na leta kumbure ariyo azohava akorera ko mu kugira ngo ayironke rero jyewe nkabona nti nubwo bimeze uku ari ingurane abarumva we avuga ati nifashanyo ariko kumbure ko ngira ngo ni ukudatahura kumwe ingene bigenda biri bikaba bivanye n'ikiringo byamaze byitwa imfashanyo ariko kumbure abanyeshuri ba kaminuza babwirizwa kubona ko ibihe byake birahinduka nabone bakagira ko kumbure bafata inkingo zo kwirwana ko kugira ngo kumbure ubuzima bushobore gukunda
nimba atari ibanga imbere kubandanya ndakwibariza akabazo kaminuza y'u Burundi uyumva ku matwi canke warayiciye
kaminuza y'u Burundi narayiciye
ngo warabaye mu poire hama uko yari itunganije igihe waca
mu poire
wayiciye mu gyare
nayihejeje kera nayihejeje mu mwaka w'2019 uko itu
wari mu ndinganizo ya bourse
Ego.
Hama uko yari itunganije nuko itunganije ubu hari ubudasa ubonamwo mu vyerekeye korohereza abanyeshuri kwiga. Kome uratwumva? Kome turumvise atakiri ku murongo wa telefone. Reka ntacu tugaruke ku mutumire wacu nyamukuru Reverien. Reverien uratangura wishura akabazo ka Evodati uvunitaramera uko amramenye uko acumbagira muri ko mukora ikibwira ngo mushobore guhangana n'ivyo bibazo byose nk'abanyeshuri.
Eze murakoze cyane. Ndashimye akabazo Evode yabagije. Bade kari nubwo yuko kari nkenegwa ku muntu wari kari ku kaminuza. Kuko abari mu Burundi bw'ejo cyede azikote akora ikigira duhangane cyangwa dukemurize ibibazo bavuga yuko icyambere cyambere cyo bipa ku nyigisho murozi ngira yafasha yemwe kubahangana n'ibibazo nk'ibyo ikindi bavuga yuko abanyeshuri muri rusange bariko bari gwanako rimwe na rimwe kugira ngo arebe ko kwitunga mu mwanya mugabo icyo gikora ni icy'umuntu uwo ari we wese asohotse kaminuza amasohotse kaminuza y'u Burundi ni uko abona yuko ubwo buzima yabayemo atoboraga bagenzi babo ubwo mu gihe ashyitse hejuru akagira imana akamara muri kaminuza za ngorane yari abayemo akabona ko dutereba umuti kuko mu gihe ubayeho dans de mauvaise condition biragaragara neza ko udashobora kwiga ngo ugire ubumenyi buhagije ibyo rero bavuga yuko ikibazo cyo gutorera imyinshi byo guhindura ubuzima muri kaminuza y'u Burundi ari uko abantu bose baciye muri kaminuza bazobona yuko bakereza kugira icyo bahinduye muri kaminuza bisunze inyigisho bahakuye ego
urakoze hanyuma kome nawe ya yariko aravuga ati udutandukanirize hari havuga ati amafaranga babaha bavuga ko ari make ariko ni ngurane mu gihe kera naho ngo barabaha mukagumana n'imuzori uwo tugirira ukadusobanura neza ni ngurane nimba ari ngurane mu yari hagute mu kingo kingana gute hanyuma ko musaba ko yongerwa musaba ko iyo ngurane yongerezwa canke hajemo ayo babaha nkaba nka leta
Tuvuga ati yo kongereza kisunze tukikira kuko bagere bagatanga bagatanze bisunze ubuzima bwari buhari mu uwo mwanya babona yuko gashobora gufasha umunyeshuri mu buzima bwo abayemo bigafasha mu by'ishuri ariko abagafashanye bagatanze araheze bare mu araheze imyaka tari mice bagashyizeho ngo bagurane nako ariko ubuzima bwarazimye navuga yuko bijyanye no kugasubiza ndasanze gasubizwa iyo umuntu abasaba akazi nk'uko biri mu masezerano tugiranira leta gasubiza ariko umuntu abasaba akazi ariko igihe bari ngurane umuntu azosubiza kuko hariho n'abari kubayasubiza nk'uko ubushikiranganji bw'indero bubahamagara kuyasubiza turabona yuko binakwiye ko bokongereza igihe leta ibyifuje ubona yuko ishaka kuramara abanyeshuri babayeho neza bize muri kondisiyo nziza bakazobonka ubumenyi bwiza bakongereza bisunze ibihe tugezemo kuko icyo gihe umunyeshuri ashobora gufungura 500 katijyaho ariko ubu munyeshuri usanga akafungura 2000 kugira ashobore kujya neza cyangwa 500
ku munsi
si ku munsi cyangwa uropa
ni ukuvuga ko bishobora kuba 6 rero
bivanye n'igihe umunyeshuri ushobora kufungura ngo muri rusange usanga inshuro 2 ku mafaranga wahora ufungura ku gace gihe kakijyaho kandi nako katarigera kwiyongera rero leta yo gifata mu minyo nk'uko yashimye kuzokabaha ikamenya yuko nuko kongereza yo kongereza ku mvo zo kugira kabakwiye nk'uko yari ishaka yuko kazobakwiye
hanyuma mbega iyo babahaye ayo mafaranga hariho ikiringo uvuga ati baraguha mugabo ukazosubiza utanguye gukora nuvuga ngo ukwezi kwawe kwa mbere utanguye gukora utangura kuriha leta
gukora utanga niho babaca basaba yuko utangura kuriha leta mu gihe wabusha akazi ariko
hariho uburyo bwo gukurikirana ko abanyeshuri bose bazohabwa imfashanyo bazoririha leta bugingo barusha akazi
nivuga yuko icyo kibazo abagejeje umushyiranganji bw'indero ari bagifite mu minwe
yego
bafite nyine barabikurikirana batwandikira amatangazo adahamagara yakukariha ego
urakoze cyane twakire na mugisha mugisha ikaze ku ijugi y'Amerika
asante asante mimi niko
uko wapi
sahi niko hapa Nairobi
none uwo kuvuga uvuga iswahili mu kigani na kirundi vuga
byaranshaje ndabaye igihe byaranshaje nibagiye n'ururimi rwa kavuzi
byaragucanze n'ivyo nyine kuko turi mu kirundi ukaza tuzana mu biswahili ngaha hanyu akabazo kawe kwa Reverie ngaha honye muri kaminuza y'u Burundi rero uri uvuze kuri Nairobi akabazo kawe mugisha
anakomba ndamugezo mutumire kwanza
arakumva
anagomba mbaze none ibyo ariko arapuga aremeza ko ari ukuri mbega ko tubona abantu benshi baheza bakicara uko hoho bite
ariko ibyo uvuga ngo ni ukuri n'ibya twavuze byinshi muri kino kiganiro
hari ibyo avuze ngo ibyo ngo babigira kugira ngo bace ubwenge naho ntawe kurikira nyine zo aribo ari byinshi ngo kugira ngo bace ubwenge ngo nabari inyuma ngo bate ngo kubyo ngo bate guhindura ngo ubuzima kama azo kuma byibuka sandabyibuka neza
oyo byutibuka ako kabazo kawe ka mbere ndeka ndakavane mu bibazo bya kuko ivyo yavuze byose ngaha nivyo aramutswa ni watwara abo banyeshuri afise kwa makuru agoreka tumubaze ico kibazo warubaje ati abaheza nabo ni barunka akazi kuri ico kibazo cyacu twa dufaranga bica bigenda gutega reveri
kazi no bwa yuko kwa n'abaheza ntibaronka kazi ministeri ntabwo ngo mushikira nganzi ingero yabahamagariye no bwa yuko atamakunda ntabariko ariruka ko ariko wari wese cyaka kuriha iko konti ya kuriha kamahera ihari niyo udataka dunguka yashobora kuriha yashobora kuriha ko kuriha ni ikumuntu wese cyaka kwikura ni pideni n'ibyo bishaka kugira kuri kuraririza
eh kwakoze cyane reka twakire sinema nawe sinema ikaze ku jurya amerika
ego ndabunga
uherere hega sinema
ndi muri Rusaka mu Zambia.
Rusaka Zambia kabazo kawe kwa Reverend muri kaminuza ya Burundi.
Ye akabazo o kuba abanyeshure. Yavuze ibibazo byo kuba agafashanya baronka no gushyirwa abanyeshure kuri kaminuza. Ariko burya kubera numuntu akuze arabona situation y'ubuzima arashobora kuba abona ati igihe tugezemo leta ubushobozi byaho bifite mbere bigitangwa imifasha y'igitangwa n'ubu birashobora kuba byashoboka kubera yuko ubirabye hariho ibifata byinshi by'ubuzima bw'igihugu bitakitaweho byatawe kubera yuko jewe nkiga muri Zambia uravye abanyeshure baheza amashuri aheza secondaire bakenera bagaca ijya mu soko nka komite diplome zibaruje banayijyako bagaheza gukora exeta baca bangara bakajya mu bindi bikongera ubuzima ibintu bigaragaza neza neza iyo turiho turajya hari
akabazo
rero bene wacu babagize amahirwe yo kujya ku ishuri kwiga abakwiriye kuraba kimwe kibo cyagize amahirwe yo kuza kwiga abandi bitakongiye bo gute
urakoze kuri ibyo byumviro bya
ubu icyo cyo cyangwa kumuba iba byita ifashanyo ariko ubu babyise ngo ni ngurane ingurane rero ni ikintu ufata kugira ngo ushobore gukora umugambi wawe hanyuma uzoyishyure ariko mu minsi iheze ubushyikiranga byararondiye abantu bafashe ifashanyo ngo baze kwishyura benshi barabuze
uvuge ugire usongore ikibazo cyawe kugira ngo twakire n'abandi uzobukoze mugisha sinema abandi
mubaza wewe abantu baje kufaka ingurane ukabaha ingurane ukabaha ingurane mugabo ukabona ba bantu baha ingurane ubwa mbere ntibariko barava kukwishyura ya ngurane baze kuyisubiza ubandanya utangaye ngurane kandi n'abambere batagukirije
ariko reka twibande ku ubwo buzima babaye dushamikire ku buzima babayemwo ivyama abasubije canke abatasubije sivyo vyatuzindukanye no munsi ugira umunsi mwiza yego twakire Jean nawe Hakizimana Jean ikaze ku ijuru rya Amerika uherehe gayo
mu ntara ya Cibitoke
akabazo kawe
ego na nakunda kurikirana ibivyabavuzi abanyeshuri bamwe bo kwiga mu Zaire Burundi ego akaba tuna komendaze
Yohani nawe nyine ndumva ga telefone kiwe kata liko karadukundira ngo tubandanye tuyaga Reka rero Heveriano hama tuje kuyindi ngingo yindi ivyama bourse pre bourse twabivuze hama kuvyo gufungura naho mbega ingingo yo gufungurira abanyeshuri muri kaminuza yahavuye ryari ihava kubereke
murakoze cyane
yego
ingingo yo gufungura abanyeshuri muri kaminuza y'Urundi ali muri 2018 niho yahava rero icyatumye ihava ni kuvuga hari hagiye icyo cya pre bourse nyine kugira abanyeshuri bajye bararonsobanuze
amahera ibihumbi 60 bibasahirize mu byo gufungura no kwibeshaho mu bindi byose byo muri kaminuza hama ayandi bwa mbere ya 30 ayo 30 nayo icyo gihe barabaha 30 bakabongera bakamenya muri byose nubwo yuko niho akihaza igihumbi 60 mu gihe abanyeshuri babyemeranije na n'indongozi kugira ngo bashobore kudaronsa ako gafasha ingurane mu gihe mbere yari yitwa bose zahabwa bahabwa badasubiza ego
ni ingingo yafashwe rero biciye mu bwumvikane hagati ya leta y'u Burundi n'abanyeshuri kuko mwabona ko iborohereza
ego bakabona yuko iyo ngingo igiye kutworohereza
hanyuma ayo masezerano ubwo bwumvikane bukihaba bakavuga ati ntituzosura kubagaburira tuzoza turaba amafaranga mwimenye n'ubu hari cyahindutse yarabatezuriye nk'ingingo bimeze gute
navuga yuko iyo ngingo uko byari bimeze nk'uko niko bikimeze ariko nuko hari byagiye birahinduka bimwe bimwe bivanye n'ibihe byahindutse ibintu masoko biraduga aho tumbe ko n'umaresera cyo bigoran
yego
anya cyo kitwa umba basaba yuko kongerezwa ariko bivanye n'uko basanga kaminuza itaroshye biye nuko kwaza turabyumva mu mwana matano bari bagiye turajyamo cyagiye biraboneka yuko bivanye n'uko bivanye n'amasezerano bagiranye na n'indongo n'abarongo n'uburongozi kugira ngo umunyeshuri ashobore kubaho yimenya kubijyanye n'uburaro ni ukuvuga cyangwa yuko harimo amatara amazi yaba bakacyamo kati ibihumbi ku kwezi ibihumbi 60
bakavanamo ibihumbi 70 by'amatara n'amazi amafaranga bashikira arangahe mu minwe none gariveri
amafaranga ku kwezi kwa 60
yego
ariko barakura ati ibihumbi nibyo gukata shambe ni ukuvuga bumva kiringane n'ibihumbi 53 ayo rero bivanye n'ibintu bitajya birahinduka no kaminuza nyine igira iragenda hagiye hari bonekaga yuko ibyo bihumbi naho babiriha usanga amashambura amwe bidakwiye ku buryo bashobora kugira bashobora musanga byose bikwiye amatara n'amazi bikwiye cyanke n'izo matera zabonetse kugira baziryame ko bisanzuye kandi bayirihira amashambure bigenda biragorana biboneka yuko aka gafashanyo pre bourse agurane nako nubwo bakariha ibyo bariha byose bidakwiranye kuko hari ibyo usanga bidakwiye mu gihe bariko baribeshaho kandi bategereje kuronka ibikwiye bihuye na kagurane basabye
reka turaca tubigaruka ko ivyo vyo kubafungurira ututembereze utubwira aho mufungurira kuko nk'abari ku Mutanga hakikujwe na Mutanga hagakipuzwa ku rundi ruhande na Rohero munsi Nyakabiga uratubwira ingene vyoroha kuri ayo maresitora mujamwo ariko turanze twakire Simon ikaze kujugira Amerika nuherehe ga Simon
ndikutwanda nanjye mu majyepfo
akabazo kawe kwa Reverien muri kaminuza y'u Burundi twagutumiriye
yego murakoze ese ndagira ngo mubaze cyangwa ariko muherewe kuba mwari mwarakoze ikiganiro cyiza ariko ndashaka kukubwira ko nyine kuri ibyo numvise wagihengetse
gute
nifuzaga ko nibura mu iki kiganiro haza kuba harimo n'umwe nibura mu bantu bo bashinzwe uburezi mu Burundi
abo twabarondeye ntitwashoboye kubatora nibemera bakaza mu kiganiro nabo tuzobaha umwanya
tuzaba ari byiza badufasha kubyumva kuko hari igihe nk'umunyeshuri ashaka kubivuga gutyo ariko wenda mu ababishinzwe bakatubwira n'ubunyindi nanone ndagira ngo rero nawe mugarukeho ese ayo mafaranga babaha ni makeya bagendeye ku kintu uko wenda ibyo agenewe atabikora barayakoresha kwezi kugashira akiri make bigenda bite kugira ngo bo bayite makeya kuko turabizi n'umundi nta hantu na hamwe abanyeshuri bishimira amafaranga bahabwa muri za kaminuza ngo bavuye ko hagije kuko no mu Rwanda ntararenga 50,000 ku kwezi kandi ugeranije n'ikiguzi cy'ubuzima cyaho ubuzima bugiye dusanga ari make rero ntago twamenye ubuke bwayo n'ubwinshi bwayo ngo twumve ni make byendeye kuki n'ubuzima bwo hanze ni make bigiye bishingiye kuki hanyuma ikindi ngira ngo mubaze ese kuri kaminuza y'u Burundi imyigire uburyo bigamo sinzi nimba bwaborohereza kubasha kubona ikindi gihe kiri free wenda bakaza kugira nk'amasaha baza kuba bari free ku buryo babasha kugira ikindi kintu bikorera nyuma y'amasomo sinzi nimba bibakundira wenda nkasigara mbaza ngo niba mubasha kubona ako kanya kuki mutakabyaza umusaruro ngo murebe ko hari ikindi cyabasha kuvamo nk'umuntu wiga muri kaminuza byanze bikunze ntiwabura icyo ukora hanze aho batubwire nimba ibyo iyo liberite yo kuba wasohoka mu gihe kitarimo amasomo bibikunda ko bakisohokera bakajya kureba ikindi bikorera hanze
ako kabazo yari yakishuye mu ntango ariko reka turamuha akanya nimba hari ikindi ashaka kwavuga ko ariko nsenda nabwiye n'abanzi bakora twumviza kuba bumva umunyeshuri gusa suko tutashimye gutumira ubuyobozi bwa kaminuza twabarondeye ntitwabaronka ejo rya Amerika imiryango iruguruye ntitwabaronka tuzobaha akanya nawe urakoze Simon ngira umunsi mwiza mu Rwanda
yego
umwishure Reverien ndanavuga ko yavuze ngo mu Rwanda baronka 50,000 vy'amanyarwanda mu Burundi 60,000 kugira ngo uri ahari hose amenye ayo mafaranga agaciro kayo 60,000 ngira ni nk'amadolari 20 y'abanyamerika sivyo ga Reverien
ikibazo yabagiye yabagiye yashatse kumenya tuvuga ko ari nka kitwitsunze iki ikene nasa ni wakikiye ko ndakishura abati tuvuga ko ari makubwambe zo kisunge ibihe turimwo mugihe kandi ari amafaranga tuzoriha ikindi tuvuga kandi ko ari make kisunze yuko aho tubaye usanga ibyo twategereza kugira kurihigwa bivuye maho kagurana n'amafaranga dukatwa 1,000 ku kwezi usanga twagiye turikora mu mufuko kandi hari ayo mafaranga twarishe byategereza kuvamo byose
Hanyuma aravuga ngo uko ivyigwa vyanyu bitunganije nako ari wakavuze uravuga ko bigoye ko imigeri ibiri itereka ariko makaminuza atandukanye y'ibihugu bimwe bimwe sinzi mu Burundi ko bimeze hari igihe usanga n'abanyeshuri bemererwa gukora kuri iyo kaminuza bakabahereza udufaranga dukenya kaminuza y'u Burundi ivyo hari ivyo irashiraho gareveri
bakemerera gukora amabagahembwa udufaranga duke
bakemera gukora utuzi duto duto kuri iyo kaminuza kugira ngo bashobore gusahiriza duke bahabwa na leta
iyo kaminuza yabo ntirabishyiraho
yego
umunyeshuri wese ashaka gukora utundi dufaranga kugira ngo amahera agenda hanze mu bindi bintu canke ubundi burere bw'ashobora kuronka amahera
waramuka usivye nka kabiri canke gatatu ngo uri kwisumamwo ntutonde mu ishure nta bihano bakugenera
yari usivye mu ishure no kuvuga mu byemeza ko atije mu ishure utanga nta cyemeza na kimwe cyo gukiza cyo kuba uri ku kazi uri kongera amahera oya usivye baraguhana nkuko hariho amategeko agenga umunyeshuri wa kaminuza y'u Burundi
urakoze kuduhunga umuco turakira n'umusaza ikaze ku ijwi rya Amerika umusaza uratwumva
ndabumva
uherere he akabazo kawe naho twumva telefone yawe ihava itugora kumva ibyo uri kuravuga
afite ikibazo nasa nk'abo kamiza kwigoye muri iki gihe babona hehe nk'abanyeshuri byinshi byinshi bahatuye
Ndikumva umusaza reka muhinga bw'ivyuma bamutu garukanire ndiko numva tudashobora kumvikana hanyuma rero Reveriana ati kera barabafungurira kera mbega mu kubafungurira babafungurira gute gatatu ku munsi kabiri ku munsi rimwe ku munsi
kera barabafungurira mu gitondo bakabaha akayi n'umukasi no ku murango Mwishena mnijero kata tukumosi.
Uwelelo bichari genda gote. Iyo kaminuza ikikujwe na makarte. Tukovuga ko asanga yifashe ama restona yaho. Ibiciro vyaho sinzi uko bimeze mugabo uko biri kose ni kumutanga ni mwirohero ni munyaka bigana hehe muca muraronka ama restaurant mujamwo angana n'ubushobozi wavuze ko ari butonya mu cungararo canke murinda kugenda ibirometero kugira ngo mushobore kurangwa mufungurira
kuvuga ni kimwe natangurira ko mvuga kugira ngo kamiza y'u Burundi gice kamiza y'u Burundi koko uko murazi yuko ari kaminuza hakuru yese yuko byatangwa birahinduka Mwisanzu isanzu ya kila wanye shure wabaya wambile mkibadu
Eko, batu wa kila tuchareti
Mungu mwiga wabugigu kuri kila nwa Lero ya tegeza kuwa ifise Iza kugura ni mbani Kuhuji wadafata Novogati urugene wagi kufungura haanzi Aho wakati mishwara mwanya wakuburi kuri ika Novogati yuko akamta funguri la umu mwanya Kita marekani machei chani ya shule kufungulia na wanyeshule wachika hivyo nyenye indani mwigo inge zinye makumutanga na nakiri na dweje mwigo yuko hawa nga ujumbura haja kumutanga na mwigo kata kufungulia haja wazanya kabiga usangula uwa kwa fata hini nota nga hari abafata cumi abafata mirongo ibiri n'itanu abafata nka mirongo itatu bagiye gufungura ugasanga bataye umwanya wo kwiga bari guteza kuba bari kuba bariteguza gusubira mu ishuri rero tebeberi twarashaka yuko hanyuma izo nzu bakamino zifise ntariko barigiramo bogira bozigira iby'uburiro basi bagatuma barondera abaresitora prive abanyeshuri bakaza baragura indya indani batarinze gufata umwanya bagiye kongera ibyo kurya kuko bishya bituma bihandika inyigisho
ivyo hari ivyo murashikiriza abatwara kaminuza nimba mwarabibabwiye bababwiye iki kuri uwo muganga
twe twarabishikirije cyane haba mu manama twagiye turagirana haba mu madesante twagiye turakorera abanyeshuri matete twagiye turandika turabashikiriza yuko twifuza yuko abanyeshuri ngo izo nyubakwa za kaminuza zigaragara ngo zikoreshe bakaziga iz'uburiro abanyamitahe bagashyiramo uburiro batwishyuye yuko bariko barabikora ariko twarindiye ko bijya mu ngiro twarindiye ko bijya mu ngiro bavuga yuko acyamaresitora misanzu araboneka abanyeshuri bashaka gufunguriramo batagize kujya hanze
ari nk'amwe naho kaminuza yobasaba ati reka dusubire kuri wa mugambi wa kera tubahe make ariko yayandi tuyacishe mu byo tubafungurira ni ikintu mbona ko mwosubira ko nk'uburyo bwo kubapfunyiriza urwo rugendo rwo kuja mu buriro butandukanye
sebye ikintu cyifuza muri mwanya tuvuga ati kaminuza y'u Burundi hako akagafashanye baguma akagafashanye ngurani baguma bakaronka nundi akaso kariko katariko karakira kare kwa finansi aka dyani bujumbura uko imijyango myinshi abanyeshuri benshi bariko riga kaminuza y'u Burundi sanga ba imijyango ya ruguru kenye abadashoboye kwiga kaminuza y'u Burundi muri de condition de vie bifite amahera basabye na kwiga tukavuga ati kaminuza y'u Burundi ndetse na leta buraba bakongereza ngo bafashanye ingurane kakaronswa abanyeshuri bisunze n'igihe barimwo n'ingeri zagize masoko kandi bitagenze uko babagarukanire uburiro bajye umunyeshuri abeho adafite imicarayo yo gufungura ku maresitora ku mahera abeho azi yuko mwizira zo kuronkura fungura hama yitegurire kwiga ziko za gufungura
ivyo bihumbi ako kafashanyo ngurane musaba ko kavana kuri 260 kakaja kuranga
ni buri bitwa bona yuko umwanya ko kuma kajya nko ku 100 kajya 150 yego ko nyesho biga muri bakaza ya aho muri matiere kaza muri kwijana akore ka piyongira kajya nko ku 150 cyangwa 200
ni bahabwa bose ni bahabwa yangana
bahabwa yangana
bagashingira kuki bamwe babahamesha abandi babaha nuko abo muri matiere baba bakeneye byinshi gusomba
abari muri matiere ni kuvuga bakenera byinshi bitwara amahera nabone ya nyi kibatwara amahera yirusha abo muri mizeye muri bakali wa kaisi
reka dusubire ku mirongo ya telefone twakira Arno ikaze ku ijugi ya Amerika no muri Isanga uhererehega Arno akabazo kawe kwa Riverien
ego Adela sanzwe ndumunyeshuri wa kaminuza ariko mbaruguru ego mikiba problema urade agatabuki batanga ubuzima bwajinje mu gisagara umunyeshuri wa kaminuza ntiyoshobora kwiga vrema n'ubukene kibazo ko hakora mu nda eko kubatse cyo kihanze abanyeshuri benshi kabisa
wowe uri kuri kaminuza ya Hega Arno urakoze ivyumviro vyanyu ngira ngo abo vyega tutashobora kuronka birabashikira ukugira umunsi mwiza turakira na sokoza ikaze ku ijuru rya Amerika ego uhereye ga sokoza sabwe uri hehe
Murutana
akabazo kawe kwa Reverie atwara abanyeshuri muri kaminuza y'Uburundi
nagomba gushikiriza
ego duka ku ijambo
mu maca mu make turaze mu gihugu cacu ngo n'ubuzima bwifashe turabona ko ibintu byahindutse cyane ibintu byaraguze bimaze kuduga rero ukacira bakajya bafashanyo batanga kuri kaminuza nigakuye na mbuto ukaba wagatanga aho nk'akazi aho gihe byo babyiza nuko umuntu arindira ugasanga bitwaye iminsi n'iminsi nka twe tuvuna rukuru nka usanga ubayeho nabi abo usanga tuma tugwaragurika kunyura nyine umuntu yabuze icyo afungura icyo nosaba leta nuko yoraba icyo kintu gitorera inyishu na cyane cyane bakaraba yuko bakongera leta kwafashanyo cyane ako kaba kahari gatangwa hakiri kare cyane naho bakaraba ubundi buryo bashobora kugaburira abanyeshuri bakaba nko barabayeho kera
none gasokoza we kuri murutana abandi bari ku ishuri urindiriye iki kugira umanuke kwiga canke dre
kugenda buryo bisa buryo nyine ndikata cyarondera buryo nzomanuka nta kibazo uko sanga ndahamenyereye ntangorane
hama uri muri kaminu uri muri mu kigo icahe
mukamenge
wowe aho ufungurira harakwegereye
ehe konye no muntu nyene ndakije kubera niga nta
eh
sakaje rato kiyo mu nganya nabandi bantu tubanye nyene mugaba tukabona yuko nyene tushobora kunanirwa umuntu akapfa uko nyene
uravye urugendo ufata uza ku ishure nivyo byose bigusaba gupanga ku kazi nabo mubana Reverie yavuga ati ako gafashanyo ngurano kagiye ku 100,000 byo tworohereza wewe nawe ivyo 100,000 urabona byo kubumba canke
ndabaza ngo 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 ndab
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Rutana no kuzomanuka neza uje kubandanya kwiga n'ivya gukundira
murakoze
na ego Reveriano hama rero urumva hariho ifashanyo ngurano hakamamwe ivyo gufungura aho mufungurira hatandukanye mbega burya barabahaka mitwere ko kwivuza muri kaminuza bakabavura bakabavura aho mugiye hose kwa gusa
batarira mu bitumbi bitatu
Ndi
kwa cha kuri pedo
Ego urakoze cyane Reveriano hanyuma hari kiriko kirakogwa hagati ya mwebwe abanyeshure hamwe n'inzego zitandukanye za kaminuza kugira ngo ibyo bibazo bitandukanye tuvugiye muri kino kiganiro ki bitore gumutse
murakoze cyane kwaje mutubajije nubwo yuko hagati ya abanyeshure yebye ibyo ko turakora ko kitigeje no guserukira abanyeshuri si kibwe dushya na aplikasi tubwa turasaba kide kora no gusaba hama inzego zibijeje nayo zikagira zikabikora mu gihe ubona ko bibereye navuga ati icyo abanyeshuri kamuze bundi kirakora bijyanye n'ubuzima bw'abanyeshuri icyo tumaze gushyikirizwa nigata ikindi cyoza bariko bararondera ntizeyi aba bashobora kuzana amaresitora indani muri bigo bya kaminuza kugira bashobore gufungurira abanyeshuri hama bazoze barabariha barose amahera ariko ibyo nabyo bikaba bibise ya ntanda niyene mu gihe bazo abo bantu bazoba ko bazoba ariko baraza bazoza bakorera kuri bya biciro by'uyu munsi kandi amafaranga ari yayandi nyine nicyo kiri kirakorwa mugabo igikuru twifuza nuko inzego zo hejuru cyangwa abadukurira abandi bo kwiga ibishoboka byose kugira kongerekane cyanke bagaburirwa abanyeshuri naye handiho bavuga yuko ubuzima butera bumeze neza cyane ku banyeshuri nk'uko byategerezwa nk'umunyeshuri wiga muri kaminuza
urakoze cyane twakire John nawe John ikaze ku ijwi rya Amerika John yavuze ko ibambwe ko agiye hanyuma leta canke abaserukira ayo makaminuza hari umuhango babaha barabemera ko ari ibibazo bigiye kuva mu nzira mu bibazo mu biganiro mugiranaga leve yagiye
mu bibazo tugirana mu biganiro se turagirana mu nama zo turakorana turasaba bakatugira yuko bagiye kinyindi zose ari bunyishyu ariko tuguma turindiri turatsindiye turabe yuko babikora biragaragara yuko hari bimwe bimwe usanga bitari kubera kuko nk'ukwa byategerezwa ngo binyaruke nubwo twasaba yuko kaminuza y'u Burundi yaba nka kaminuza nk'uko umukuru w'igihugu abitwara yitayeho ariko aragerageza gushyira imbere ibindi bisata twasaba yuko igisata cy'indero cyoba priorite cyane rwose kurusha n'ibindi bisata kuko umuntu atacyo yize ntacyo asaru ntacyo avamwo byose biva mu ishuri
nuko rero Reverien Bizindavyi userukira abanyeshuri bose bo ku bigo bitandukanye bya kaminuza y'u Burundi birimwo yo kumutanga mu Rohero ikiriri Kamenge Bujumbura aho ni Bujumbura mu ntara ya Gitega Izege n'icitwa Centre Veterinaire ya Gitega Inyamugerera Ibubanza n'ico Ibuhumuza Mucankuzo tugushimire cyane kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo dushobore kuvugana ku buzima abanyeshuri babayemo ngaho mu kaminuza atandukanye ejo ijwi rya Amerika n'iryongera kudodora aho kuri campus barizamwo uzotwitabe nk'uko wabigitse
namwe murakoze cyane kuba mwaduhaye aka kanya
ego bipfuriza amahigwe mu vyigwa byose muri mwabanyeshure bari muri ivyo bigo byose wakoze Reverien Bizindavyi Ninonga hariro duce dusozera kino kiganiro muri sanga cuno munsi twibutsa yuko twashimye kubana n'abayobora yo kaminuza y'u Burundi ariko ntitwashobora kubaronka n'ivyakunda ko tubaronka nabo tuzobarondera twumve ico bavuga kwibazo bitandukanye byacu muri kino kiganiro kuri micro yari Diana nini nahazwe yakoze Nadia Taha nabo bari kumwe mu hinga bw'ivyuma tubike abantu yitwifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose mubandanye kumviza ijwi rya America mu ndimi zitandukanye muri ko muratwumva dusamirana namwe.